urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio-app. Nongeye gushimira abari ko baratwumviriza muri kino kiganiro cyacu cyo kuri uno munsi. Iyo uri kurakurikirana ni SBS mu Kirundi. Ku mazina ni Jean Paul Amede Nizigama, nkaba ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uno munsi. Kimwe muri byinshi bikunze guhimbara abantu ni mu gihe batanguye umuryango, bikarushirizaho cyane mu gihe baronse umwana wabo wa mbere cyangwa ikibondo cyabo cya mbere. Icyo kibondo kenshi kiza nk'umugisha, icyo kibondo kiza nk'umunezero udasanzwe muri uwo muryango. Impundu ziravuzwa, imanza zigakogwa, eka uburyo bwose bushoboka ababyeyi bakabukoresha kugira bagaragaze umunezero w'uwundi muntu aje mu muryango. Ariko kenshi sinzi yuko wewe cyangwa abandi bose bari kubarumviriza kino kiganiro hariho ibindi bintu bitandukanye n'uwo munezero uhora wiyumvira. Sinzi ko hari byinshi bitandukanye n'uwo mugisha w'umwana abaje muri uwo muryango. Mu byo byose kugira tubitahure, byabaye ngombwa ko tubikora ku mushitsi wacu muri kino kiganiro uno munsi, nawe tukaba tumufise ku murongo kugira ngo aze kutuyagira. Ndabaye ikaze muri iki kiganiro, nitwa Jean Paul Amede Nizigama. Kaze.
Shima, sangiza abandi, tanga icyiyumviro. Kurikirana SBS Kirundi kuri Facebook.
Kaze rero muri kino kiganiro, aho ku murongo ndi kumwe na Emma Martin Ndenzako ari hariya muri Newcastle, ni mu ntara ya New South Wales. Turamushimiye cyane ku kanya yaduhaye muri iki kiganiro. Ndabahaye ikaze mu kiganiro, Emma Martin Ndenzako.
Ndabaramukije.
Rero abatazi Martine, nawe ni umukenyezi mushasha rushinze vuba, si vuba cyane, ariko kandi aherutse kuronka n'umwana wiwe wa mbere. Niwe twashimye kwikora ko kugira ngo atubwire bimwe mu byo ababyeyi bacako, kuko kenshi hari igihe abantu usanga tubona umunezero w'umwana, tubona umwana aje nk'umugisha, tubona iki, ariko hari ibindi bintu kumbure tutajibwina ngo twibaze. Martine, turagushimiye cyane kubure bwa kano kanya waduhaye, ariko hamwe n'ivyo, wowe nk'umuvyeyi nawe uherutse kuronka umwana muri rusangi, imbere kumbure yuko tuja mu bindi, wavyakiriye gute, vyakuguye gute?
N'umugisha udasanzwe, navyakiriye neza cyane kuva ku ntango.
Kimenya ko wibungenzi.
Ego, ariko icyangoye kwakira ni uko umutware wanje tutari kumwe, ariko mu nyuma yaho nagiye kunemera Imana, nagiye kubyakira mvuga nti uko bimeze kose n'umugisha ndonse benshi baba bifuza, uko ibintu bimeze kose nzobyakira, turi kumwe tutari kumwe nzobyakira, kandi nzi neza yuko Imana izobikora bikagenda uko bitegerejwe kugenda. Ariko nabyakiriye neza cyane.
Martin Ndenza, ko hari igihe rero abantu tubona gusa umugisha umwana araje, ariko wewe nk'umubyeyi, wewe hariho ibintu by'ibigumbagumba muri wewe, hariho kumbure hirya yuko ari umugisha, wewe kabuvyeyi umva umerewe gute, wewe nk'umuntu ku giti cawe uba wumva umerewe gute mu kurera uwo mwana, mu kumwitwararika, mu kumwoza, mu kumugaburira, kumuryamika abyutse?
Ni ibintu kenshi bidakunda, ahubwo bidakunda kuyagwa cyane mu mibereho ya twebwe Abarundi cyangwa nibyaza muri Afrika, ariko usanga ari imibereho muri bino bihugu bibaho. Ibigumbagumba by'ukwakira umwana ni iby'umuntu araryoherwa, uronse umugisha uhambaye cyane, ariko inyuma yaho cyangwa iruhande yaho cyangwa bifatanye n'ivyo, hari igishika kugira igishika cyane kumva mugabo ufise ibyiyumviro byinshi byerekeye ingene ubigenza, na cyane cyane iyo ari umwana wa mbere. Hari ibintu byinshi bikuzamo, harimo ubwoba naho tutabwemera cyane ubwoba bwa Satani, ariko ku muntu yemera Imana. Ariko hari igihe wibaza uti mbega ibi ndiko ndabigira neza, ndiko ndabikora neza, cyane kuko na cyane cyane nk'aba twebwe abo bita aba migrants, abantu baje
babimukira
bihe murakoze cyane muri iki muri bino bihugu usanga udafise umubyeyi ari iruhande rwawe ngo akubwira ati ibi ni sawa ibi ntacyo ibi niko bimeze ibi niko bigenda ku mwana usanga atavyutse koko nivyo muri kino gihugu dufise amahirwe yo kurondera ibintu kuri ibyo bita kuri internete ukaba ugahamagara amanimero ya naya nariya ariko hari ibintu byinshi bigukoraniriza ko hariho kubera uba uri muri byinshi umwana ari ngaho umwana mutoyi ariko ararira wamugaburiye wahejeje byose wamurabiye ko atana kimwe cyo kiramugora ariko ukabona umwana agumarira
ntaribunavuge
ngo akubwire ati ndiko mbabara ngaha mbabara hariya hama nawe icyo nabonye nkaje nk'akarorero kuri je sinzi nk'abandi bavyeyi bashobora kuba bafise ibindi mugabo ushobora rero gucuja muri bimwe bita usanga mu mutwe uguma uri muri mu bihe byo kuguma wiyumvira uti ugasanga nitiro nta n'imbyuronse kandi urushe kumuvuga ati mbega ni hari ikintu ntariko ndakora neza mu ndwi za mbere nje ndibuka yuko twe n'umutware wanje indwi zibiri za mbere twari dusa nk'abatakaye intama zatakaye kuko hari byinshi byashitse umwana ibi ntabikunde umubiri wiwe ntiwakira ibi eka turaburanirwa nyine nuko twagize amahirwe kumbure nka je nari maze umwanya atari mutoye muri kino gihugu nkavuga nti hariho ahantu nshobora guhamagara nkavuga nti ibi bintu biko biratugora ariko mbona yuko mu minsi ya mbere uri nk'umubyeyi mushasha mu gihugu nk'iki kinini utaba ufise umuryango wawe uri hafi ibigumbagumba bishobora kubana byinshi ku buryo ushobora gusanga utariko wewe uri ukaca wibagira ukibagira uwo muri kumwe na wa mwana ugasanga turi kuramwitaho uko bikwiriye kuko byakubanye byinshi
ego murakoze cyane Emma Martin Ndenza ko kumbura abadufatiye hagati muri ikiganiro tubibutse yuko yari SBS mu Kirundi turiko turayaga rero na Martin nk'umuntu afise umwana cyangwa yarutse kuronka ikibondo ingene biba bimeze kenshi hari igihe abantu bagenda gutemberera abo abantu nk'abo bibarutse ugasanga muraje muraryohewe ugasanga biteguye barakiriye abashitsi barabazimanye baragize iki ariko tukabiryohererwa kubibona gutyo ariko umuntu ntamenye kumbure namba hariho uburuhe haba hariho umwana hakaba hariho kumbure n'umushinga ntahe na wenyene aba akeneye ko umwitwararika ugaca usanga umenga ni wewe ubaye bose bahanze amaso wewe ibyo byozo bigira ingaruka nki kuri wewe nk'umuntu
ni ikibazo cyiza cyane kandi ikintu nibaza yuko kigoye gutahurwa cyane mu mico yacu mico ngerageje kuraba umwanya maze n'abamaze muri kino gihugu nuko nk'imico maze kubona y'abantu batari abanyamahanga cyangwa aba ari bo bose atari twebwe umuco wacu w'ikirundi cyangwa cya Afurika nuko mu minsi ya mbere benshi usanga bashaka kuguha umwanya wawe ngo bakakubwira ati umwanya uyu mwanya yari indwi zibiri yari indwi zitatu ni umwanya yuko umenyera ubuzima bushasha ubwiyemo ariko mu mico yacu nuko uwo mugisha ubiboneka aba mbere niho batangura kuza nk'uko mubivuze ugasanga baje kubaramutsa ugasanga mutegereza kubakira kuko koko nibyo abashitsi n'umugisha ariko ugasanga muri bino bihugu na cyane cyane utaba ufise uwugufasha usanga kenshi muri izo miliyo minsi ya mbere amajoro aba amagufiya musika wa muremure usanga nta gatiro mu kironka ugize imana ukaronka n'amasaha abiri yo kuruhuka ahubwo ugize imana ni ukuvuga ngo wiriwe wica ukora ibikorwa ukamukarara wicaye ni ukuvuga uburuhe buba bwinshi bukaba bwinshi kuri wewe bukaba bwinshi kuri wa mufasha wawe cyangwa umutware umwana nawe akakenera kumwitaho cyane kuko urumva muri rya minsi ya mbere aba akeneye cyane kumwitaho akantu kari ko kose uri mubyeyi na mushasha nta kantu na kamwe gashobora kuba wumva ko kugucika kuko uba ushaka kubona ikintu icyo ari cyo cyose kimubayeho ni ukuvuga rero ubwo buruhe icyo ingaruka ni uko usanga bushobora no kuvamo ubugwara ushobora gusanga uri kurasanga mu mutwe uri kurameneka umutwe cyane ugasanga bikuzaniye nawe izindi ndwara umugongo n'ibintu byinshi cyane usanga mu nyuma usanga bigiye kubyara ibindi kubera ibyo nibaza yuko ari ikintu numuco ni mwiza numuco wo kuza kugaruka nivyo kukuraba umuryango mushasha umugisha mushasha nivyo gukeza umuntu ni vyiza cyane ariko nibaza yuko muri bino bihugu tudafise abadufasha ntidufise ukugira mu gikoni ntufise ukumesera za mpunzi ntufise ugukoropera ugukuburira byose utegereza kubishiramwo muri kubiteranya na kwa kundi kuraba wa mwana mushasha ibintu bishasha utazi bitandukanye cyane ukaca usanga rero bigutwaye bishobora gutwara ubuzima bwawe kuko hari igihe ushobora kugira indwara abariko baragusigura abaganga indwara ishobora gutuma udashobora kubandanya ibyo uriko urakora no gukora neza ibyo wari ukwiye gukora mu bisanzwe.
Emma Martine ndenza ko namba Amede ariyo kamwe canke tubiri yari yibagiye kukubaza muri ano masegonda ya nyuma turi mu kiganiro co bari iki uwo bushaka gushikiriza kumbure kuba ariko baratwumviriza nabo baherutse kuronka abana canke nabo abiteze kwakira uwo mu
ego ikintu novuga kihambaye cyane nanje nifuza yuko noba nararonse nibaza ko ntaronse ariko nkukumbure kubera yuko noba umwanya maze ngaha canke kubera ibindi maze kubamwo ni ikintu citwa ngo kubaza kubaza ni ikintu kitugora mu mico yacu ni ukuvuga ngo nkaje ukuntu mbayeho canke namambwira umutware wanjye ni uko ikintu utakizi urakibaza rero kubera yuko turi umubyeyi mushasha uri umubyeyi mushasha nta kibazo bavuga nta kibazo utari ciza ntihagira ikibazo na kimwe cyo kujana ni ukubaza hariho usanga ufise ababyeyi abamaze kubicamwo ugasanga nimba uvuga uti mbega umwana batangura kumuha amata ryari umwana agize ibi bigenda gute baza uyundi mubyeyi wumvise ataguhaye inyishu baza uyundi wumvise bitameze gutyo ariko urondere inyisha nyinshi utandukanye hama wewe
uhitemo bwawe
uhite no bwawe usabe n'Imana igufashe guhitamo ya nyishuyo ariko kimwe nico kimwe gikuru nobwira amubyeyi mushasha cyangwa uriko arabyitegurira kubaza icari cyo cyose kibazo cyose ufise
ngo narijya rero ubuhinga bw'itumatumana ko bwagwiriye akenshi ushobora gushikira utabajije uri ngaha muri Australia ngo n'uri Burundi urashobora kumubaza uri ku mugabane wa Amerika uri Burayi wese urashobora kumubaza
na cyane cyane rwose cyane.
Emma Martine ndenza ko ndagushimiye
murakoze cyane.
Uyu rero yari Emma Martine ndenza ko twari kumwe muri iki kiganiro mwamwumvise ndabashimiye ari Jean Paul Amede ukaba washimye kino kiganiro ashobora kugisangiza abandi nawe ubutaha mu kindi kiganiro bye bye.
Woba wifuza kumviriza ayandi makuru nk'aya umviriza ubicishije kuri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify canke hariho hose uronkera amakuru yacu.